Mwanzo wa indundi culture amakuru mu kirundi.
Nolis nduwi mana
amahoro mwebwe mwese mwese mukurikira ibiganiro byacu ndabahikaze muri ano makuru yo kuri uyu mugoroba ano makuru tuyahereye kuri zino ngingo nkuru nkuru ziyagize. Abarundi bariko barahunguka bava mu gihugu kibanyi cha Tanzania muri no misi bavuga ko bariko baragingora nezo gushika iyo bari bahunze bava mu bibahanze uburyo bwo kwiyunguruza buzi imbere mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Ibiciro ku bikoresho bikoreshwa mu nyubako biramaze amezi atatu bigabanutse, ibyo abaguzi barabishima bakanasaba ko ukomezwa ingingo zotuma ibiciro ku mafaranga mba makungu bidasubira kuduga mu gihugu. Twabateguriye n'ibijanye n'inyubako tuvuga ibijyanye no gukingira inkombe z'uruzi Nyabugogo mu gisagara cha Gitega hamwe n'ibindi. Utuma amajwi abashikira ni Mathieu Habona Yesu, twese twongeye kubaha ikaze.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaramutsa. Igikorwa cyo gusubiza muzabu w'abarundi bariko barahunguka muri no misi bava mu gihugu kibanyi cha Tanzania kiriko kiragaragaramo ingorane zitera umwiheburu abo barundi bibaza ingene bagiye kubaho. Nkabaganiriye na Radio Indundi Culture ku mugwa mukuru w'intara ya Buhumuza kuri uyu wa gatatu bavuga ko mu bibahanze harimo amafaranga yo kwiyunguruza bo bita ay'umurengera. Abo barundi basaba leta gutunganya neza ibijanye no kubakira mu Burundi kugira ngo bagire umwizero ubuzima bugiye gukurikira. Inkuru ya mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutima nakorera Buhumuza mumva mwijujya Egide nahayo.
Bamwe muri abo barundi bahungutse bavuye mu makambi y'impunzi ya Ndutana Nyarugusu babona ko ubuzima bagiye kubandanya babamwo bushobora kutaborohera, bafatiye ku bibazo byo kwiyunguruza basanze aho bashikiye kugira bafate ingendo zibashikana iyo bari bahunze bava.
Urumva menga ntitutashi wacu mu gihugu twabanye mu kandi twavukiyemo, urumenga badufata nk'abanyamahanga.
Maze gushika ngaha turatora imizigo mwageze kwiyunguruza, ubusafiri bwere bwatugoye. Nk'ubu turi ku munsi wa gatatu ntiturabona ubusafiri ku mahera baduca baduca ikirenga cy'amahera. Nk'umubacera ukaza usanga hagiye gushikira bakamuca nk'irake zitanu, numva nk'izo rake zitanu wumva casigaranike egere. Urumva turaha bamwe bamwe ntiturashika mbere no muhira kubera ubusafiri bwabuze.
Basaba ko ubutegetsi bwo tunganya uko bwakira abarundi bahunguka maze bakoroherwa mu byo kwiyunguruza basubira ku mavuko yabo.
Nkaje wivanye ku muryango mfise natanze 30,000 ngo vye bapakuriye imizigo, kananze mparuye nta mizigo y'30,000 nari mfise. Umva ngaho rero bakwiye kuraba akabigaruka kwivyo byo gupakura imizigo akaba ari bene nyene bagaruka kubariha, ntabe ari twege nyene dukora muri kakanahuri baduha kuko umuntu asika yunganganya kushikahira mu ibarabara.
Bamwe muri abarundi baherutse guhunguka batuye impungenge kandi n'ingene bazoshika bubaka amazu babamwo hambavu yo kuronka ivyo bafungura na rijya bahungutse igihe cirima gy'impeshi gisa n'ikiriko kirarangira. Bakavuga ko hamwe n'ikito bashigikira bashobora guhitamwo kuja gucingera mu bindi bihugu. Hagataho abahungutse bahabwa amafaranga 600,000 amafaranga y'amarundi ku muntu anagafatwa nkayo kugira bashobore gusubira mu buzima busanzwe. Gushika kuri uyu wa kane aho mu cyankuzo hari abatare bwashobore kwerekeza iwabo kubera izo mvo, ariko kandi hari nababaye baracumbika mu miryango yabakiriye aho nyene mu cyankuzo.
Hafi ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike inkombe z'uruzi Nyabugogo ruca mu gisagara cha Gitega ziragiramiwe n'amazi y'imvura higwa ku rugero rutari rumenyerewe muri kuno kwezi kwa Ntwarante. Abantu baba mu makaritiye agwegereye nka Nyamugari, Magarama na Karera bavuga ko imigendranire higuma itosekara kuko bagwirizwa guca kure yaho bahora baca. Abanyagihugu baba muri ayo makaritiye basaba intwaro muri komine Gitega kwihutira gutunganya inkombe z'ugo ruzi urwego rwemeza ko ruzi iyo ngorane rukanaremesha abanyagihugu. N'inkuru ya Nise Ntanguvu akorera Igitega.
Hahora umugazo mutoyi watembamwo amazi make kandi na myaka myinshi heze n'abana bato bato bajabuka atangorane. Ayo namwe mu majambo avugwa n'abantu bamwe baba mu makarte ahereye mu burengero bw'igisagara cha Gitega berekana akuzi Nyabugogo muri iki gihe amazi y'imvura imaze uku kwezi kwa Ntwarante igwa ku indi utamenyerewe arangwa n'inguvu zituma inkombe z'ugoruzi zivomagurika, ugoruzi rukaguka guhagira n'indimiro zigwegereye. Bashikiriza ko inzira bahora bacamwo baja mu gisagara hagati ku mirimo itandukanye zose zacitse biturutse kubimanga ayo mazi y'ugoruzi n'ay'imvura yaciye, bakabwirizwa gusubira ku kiraro co kwibarabara rya mbere muri quartier Nyamugari ryari rija muri karera ya kabiri bakavuga ko baheza bagakoresha umwanya munini utuma no gucegwa bibabako n'imigenderanire y'ababa mu makati ya Nyamugari Magarama ku ruhande rumwe hamwe na karera ya mbere ni ya kabiri kurundi yatosekaye itacoroshe biturutse ku rugoruzi Nyabugogo bagasaba gucyo intwaro muri komine Gitega kwihutira gukingira inkombe z'ugo ruzi zireke kubumagurika no kugwiza ibiraro utoyi Hussein narongoye zone Nyamugari muri komine Gitega akavuga ko mu minsi iheze bateye imigano ku nkombe z'ugo ruzi hamwe ariko yajanye n'izo nkombe zabomotse akamenyesha ko amazi ava ku mazu agenda yiyongera kandi nayo akabandanya abangamira ibidukikije n'izo nkombe z'uruzi Nyabugogo zirimwo ko gucyo abajeje intwaro muri komine Gitega bazi ico kibazo c'ugo ruzi Nyabugogo akizeza ko kizoronka umuti ubereye muri kazoza kavuba anise ntago vuga Gitega radio Indundi Kituro
mu ntara ya Bujumbura naho abanyagihugu bakoresha ibarabara ryivuri huza makaritie ya Gakumbu na Kagaragara muri komine Ntahangwa bidogera iyo nonekara y'iyo nyubako rusangi ubu irangwamwe ibinogo bagatera kamo abajejwe gutunganya iby'amabarabara mu gihugu kuri sanura kugira ngo hagabanywe ibyononekara muri kino gihe cimvura nk'uko abo banyagihugu babyiganiye bagenzi bacu bahashise ibiciro byo kuyunguruza bica byongerekana ubuyobozi bwa komine ntaco burabivuga ko ariko ikigo c'igihugu kijejwe amabarabara kivuga ko mu gihe cimvura nk'iki hari bikogwa byama biriko birarangurwa mu bice byononekaramwe amabarabara Gregia Kankundi
abo banyagihugu wo mu Rukaramu bidoga ko basa naho badafise amabarabara mu gihe ibarabara rikuru ryaho ugihweje gimbanguritse ririmo ibinogo aho ubona ko hakunda gucuma iduga minini minini kandi rishaya cyane muri iki gihe cimvura
barabara yarashitse n'amabara dufise ibarabara genje ari kuri mu gisagara ntayo namvuze ni ngora dufise mu gisagara cyo Rukaramu
modoka zakunda gushayira hari imbere hariya bika nkayo kwizindi zirengana bera amazi imvura iguye izara umuva mushinga mu ibarabara bigashya bya nkayo ko abantu barengana batabifura barakunda kwidudagura ngaha mu ibarabara ubumira babisanya gucya na mama na modoka gateza amasanganya abantu
aha abasanzwe barikoresha mu kwiyunguruza canke kunguruza ibintu berekana ko bitaborohera
nkiyo umuntu asoroma inkutu canke giye gushora utuntu ntibimworohera bivanye ni barabara ribi ugiye kugira ngo utware ibintu akwerekana barabara ko ari ribi
aha barakunda kubagashija amazi bavuye gukamyo hepfo mu kagaraga bakayamena ngaha kubera amazi yabaye menshi imodoka zishaye ngaho amakinga bakamena ivyatsi kubera baza kudundariza iburinga abanyagihugu bo ntibakiricamo bishiriye mu masite kubera ngaha bashaye cyane
n'abashaka kwivuza bagahura n'ibibazo
niwosuza muri barambwiye kwivuza ko kenshi uhura n'isanganya ryinshi kubera ngaha umuntu bashoboye gufata umutagisi ivye ntabwo turakwikaburinda ariko hari ibyo bishanga by'amazi cyangwa gushyira amahera menshi nko kuva hariya kubera agendera gukurura ko tihururuka adasimbe kino kinogo bari gutanga bitatu cyangwa nka bitandatu kugira ushike kwikaburinda nawe urwaye buri kurarenda
ariko guca basaba ko iryo barabara ryokogwa
ari pave ari kaburimbi ibyo dushyira mu byose mba mugaba tukore barabara ihita imeze neza n'amabarabara bagadushyira imiserege kugira ngo isaka cyacu kiyo gisagara tunganje nk'ibindi bisagara
hari gusibura bakayitugira n'izo bakadushyiraho ibintu bisaba yuko atamaza kumateze ni kaburimbi bashaka kwanyerera gene abo badusigira kaburimbi nyene kugira rikomeye
kuri ico kibazo tukaba twakuye mu staneri wa komine Ntahangwa akaba yatwemereye kugira icashikirije hanyuma ariko ikibazo nk'ico kiribonekeza no mu bindi bice by'intara ya Bujumbura urongo ikigo c'igihugu kijejwe gukora amabarabara ARB Constantin Bigirimana yaheruka kumenyesha radio Indundi Culture kwivyo bikunze gushika ku mabarabara mwamwe yo mu ntara ya Bujumbura mu gihe c'imvura ariko akavuga ko hari ibikogwa ikigo ARB gica gikora
igihe akunda kuba ibibazo ni gihe cimvura nyinshi cyane cyane iri kirahera mu kwezi kwa kane no kwa gatanu mugabo kandi hariho n'ibikogwa dukora yahaba harimburutse turigenda tukahakora
iryo barabara rikuru ryo mu Rukaramu ni igivu abaho bashikiriza ko haheze imyaka yababa 30 ryubatswe
Radio Indundi Culture
Radio Inundi Kulitio turabandanye nano makuru abadandaza bakorera ku isoko ya Magara muri komine Muhuta mu ntara ya Bujumbura imaze hafi imyaka 4 igeramiwe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika barasaba kuronswa ikindi kibanza bakoreramo batekanye abo badandaza bashikiriza ko ubu bakora umutima uhagaze kuko igihe cyose imvura iguye ico kibanza gica gisubira gutegwa n'amazi y'ikiyaga kubera ibyo hari n'abandi bahebye urudandazwa ni mu gihe ubuyobozi bw'iyo soko kubo menyesha kubwe meruwe kuronswe kindi kibanza haruku wiko guafyo gusanu ribarabara jigi hugu hino meruzi tatu biliko biraba piheze idoni idona olivye kuizera.
Muri yo soko yo muri zone Magara abahakorera bavuga ko batorohewe kuko amazi y'ikiyaga Tanganyika yahateye basigura ko igice kinini cyaho bakorera cyatwawe nayo mazi ikindi gice gito gisigaye ari naho bamwe bakorera bakora imiti itari mu kibanza kuko umwanya n'umwanya bashobora gushikirwa nayo mazi gushika ubu hari abadandaza bahebye ibikorwa byatumye uyu munsi abana babo baheba amashuri
yaraduteye aratwimura mu bibanza twahoramo hariya hariyo nababiki bidanda atuko bagasanga byarahe bigize ngorane ubu batakidandaza
barahebye
barahebye kandi abahebye none nk'ubu bibaza ngo baronko twa bajya gute nabana singorane gusira duhunga abanya twese abashoye eka ndetse nabaje kugura
nitworohewe amaza ku maduka atwimagura tukazuragirika abandi barahebye kudandaza abana barahebye kwiga
babona ko iryo soko ryo kwimurirwa handi kugira abakore batekanye
yacira kuriterana ubu urabona aho yagaruka kihaja mbaye kugira kutorondera kandi hanze gukora hando iya gu
cenda bona yuko menga ningora misanzwe hari ahubwo twari tukuye kurondegerere kwa ikindi kibanza kugira ngo twunguruze murabona ko twatewe
urongo isoko ya Magara Jean Bosco niyo nzima avuga ko abadandaza batari bake batagiraho bakorera amenyesha ko amaze kubishikiriza ababijeje ngo nyishu yahawe ari uko bokwihangana kuko barindiriye kwibarabara rikuru ry'igihugu nimero zitatu Bujumbura rumongera isanu ari naho iyo soko izoca yimurirwa handi
badandaza benshi ntibagara badandariza n'akaberere kasigaye gatoya iyo imvura iguye ibiza bica bitega babandi batedekera hasi bagaca banura ni kuvuga ubu rero akazi kamisi yose kameze nabi barasabye kotera kamo dusaba ko botwa kandi soko baradumye baturemesha ko ibabara n'iryayo yubakwa nayo bajya yitwubaki ariko ntibagomba kuvuga ko icyo kibanza kigoye kuronka rero twasaba rutakamba ko mutugaragariza kugira ngo tubonke isoko dandaza mu nk'abanyamagara
isoko ya zone Magara komine Muhuti ntare ya Bujumbura yatewe n'imyuzurira haraheze imyaka irenga ine abadandaza baharugwa kujana na 50 ari bo batari ko barakora
mu Kayanza naho mu ntara ya Butanyerera ibiciro by'ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu nyubako byaragabanutse mu maduka atandukanye muri aya mezi atatu aheze abadandaza bamenyesha ko iryo gabanuka ry'ibiciro ryatumwe n'igabanuka ry'agaciro ku mafaranga mbamakungu mu Burundi muri ico kiringo abaguzi bo muri ico gice c'uburaruko ibyo barabishima bibaza ko hamwe ibintu byo bandanya uko igiciro c'amafaranga mbamakungu kigagabanuka mu gihugu uhora ngo gw'imigambi itandukanye yiterambere Jean Nahimana
muri kino gihe isima bita kabimba yavuye ku mafaranga ibihumbi 68 ija ku mafaranga ibihumbi 63 yitwa Dangote iva ku mafaranga ibihumbi 25 ija ku mafaranga ibihumbi 68 amabati bita Dusmas igiciro cavuye ku mafaranga ibihumbi 48 kije ku mafaranga ibihumbi 40 iryitwa Lodia naryo igiciro cavuye ku mafaranga ibihumbi 53 kije ku mafaranga ibihumbi 48 mu gihe ikigopo kirangi cavuye ku mafaranga ibihumbi 60 kije ku mafaranga ibihumbi 55 ivyuma vya fera beton navyo ibiciro vyavuye ku mafaranga ibihumbi 83 bije ku mafaranga ibihumbi 78 ivyuma vy'amatwiyo navyo ibiciro vyavuye ku mafaranga ibihumbi 48 bije ku mafaranga ibihumbi 42 imashini z'ukugara inzugi arizo serire muri rurimi rw'igifaransa ibiciro vyazo vyavuye ku mafaranga ibihumbi 63 bije ku mafaranga ibihumbi 50 kwiryo gabanuka ry'ibiciro ku bikoresho bitandukanye kubaka abadandaza bamenyesha ko bituruka ku igabanuka ry'agaciro k'idolari aho nko mu kwezi kwa nzero ryari ku bihumbi 600 kuri marché noir ariko muri kino gihe ngo rikaba rigeze ku mafaranga ibihumbi 5,500 kuri ivyo abaguzi bavuga ko harimo akarusho kanini ugeranije no mu minsi heze bakabona ko mu gihe igiciro c'iryo faranga mpuzamakungu co bandanye kigabanuka boshobora kurangura imigambi itari mike yo kwiteza imbere muri komine Kanza n'intara Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture.
Urunani mpuzamasendika mu Burundi ruvuga ko rudashimishwa n'ikibanza bakenyezi bafise mu guserukirwa muri iyo migwi ihuriramo abakozi arico gituma kubwugo runani hari ibibazo vyega bakenyezi bitavugwa muri ayo masendika ari nako guhonyangirwa gateka rimwe rimwe byunjini ahishakiye arongo uyu mugwi uhujejwe abakenyezi muri Kosibu asigura ko ibyo bitumwa no kwanka kuvavanura n'ingendo zimwe zimwe zifatiye ku mico ariko kwemeza kugo runani rugiye gukomeza amahimiriza kugira guserukirwa ku mukenyezi kuboneke mu mahuriro nkayo
masendika canke na neza amasendika abakenyezi barimo naha tari benshi cyane ariko aho batagaragara gose ni mu nzego zifata ingingo ibyo navyo biva kukuntu imico n'imigenzo bigifise uruhara mu kugene abakenyezi batunganye imirimo yabo twakuze tubona abagabo aribo baje imbere ku rugamba canke ibintu bigumye jajamwe abagabo nico gituma abagabo aribo benshi baje mu bintu bikomeye kugira ngo abakenyezi bagume muhira bacungegwe n'abagabo babo canke n'abashingantahe babo canke basaza babo ico kintu rero caratumye umukenyezi bimuzinga akabona umenga hariho uwuzokwama muvugira hariho uwuzokwama muvugira ingorane ziwe ariko hari wundi mwibutsa w'ikirundi uvuga uti ubandwa ni wabandurugi burya ingorane z'abakenyezi abakenyezi bonye nari batavuye hasi ngo bagire urunani abari bo bazishira hejuru hama baharanira uburenganzira bwabo umukenyezi mu masendika y'u Burundi azoguma inyuma azoguma inyuma iki ico twokora rero nk'imboneza ni kubandanya ihimiriza kubandanya guhimiriza tukabereka ko guharanira agateka kacu guharanira uburenganzira bwacu guharanira amahigwe angana n'uburenganzira bw'iwacu amategeko aradukingira ntacyo buza rero abakenyezi batinjira ku bwinshi mu masendika mu bisata bakoramwo hanyuma mbere bakanitoza mubanza bifata ingingo
bihunje ni ahishaki yarongoye umugwi hujejwe abakenyezi mu runani impuza amasendika kose bo mu Burundi ni naha duciye turangiriza no makuru mwakoze mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza ndashimiye kandi na Mathieu habona Yesu ni bari kwatuma majwi abashikira twese tuyifurije kugira ijoro ryiza ubandanye mukurikira n'ibindi biganiro byacu
Nolis Nduwimana.